CNL irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ganiro ndafise ijambo cuno musi ugwaruka baza gushikiriza iyo bagona kunyifato y'abari barungitswe na leta y'u Burundi mu nama y'umugwi w'abahinga ba komite ya ONU ijejo gatega kazi na muntu Geneve mu Swiss muriko mugishikizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo
la delegation burundaise vous a soumis une question.
Iyo jwi ni ry'umushikiranganji Imedi Sabashimike yariko asigura ko intumwa 15 zaserukiye leta y'u Burundi zidashobora kuguma muri iyo nama. Uwo mushikiranganji mu vyo ajejwe harimo gatya kazi na muntu yarasiguye ko badashobora kwicara hari abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi bamaze no gucirwa imanza. Hari kuri uyu wa mbere i Geneve mu Swisse. Muri iyo nama harimwo umushingwamanza Armel Niyongere arongoye ishirahamwe ACAT rijejwe kugwanya isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu. Uwo nawe akaba ari mu bo leta y'u Burundi yagiriza ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015.
Mana ndasaba izongera umusiguzi w'ubusiguzi bwasiguwe n'abasiguzi basiguye iby'abasiguzi babasiguriye babisiguriwe n'umusiguzi yasiguriwe n'ubusiguzi. Afrika iraryoshye harabatumirura, Afrika ho gutera imbere yoyo igumikura, abacu barakenye bakabura nayo butura, ho kurangura imigambi turangura ibibaturira.
Ijambo ni ry'ugwaruka Hassan ari muri Sudani arerekana ko ivyabaye byose leta yarungitse izo ntumwa yabiteguye.
Ibyo ni bitangaje, nibyo twari tuzi, twari dusanze tumenyereye kandi nibyo twari turindiye. Rero ibyo byose ni bibandanya bitwereka ko igihugu cy'u Burundi uno munsi cyabaye nabi cyane ku rugero rushimishije. Nta rwego rucisunga amategeko, nta rwego rukigendera ku ngingo z'igihugu, igihugu ugasanga cyarononekaye cyane ku rugero. Umuntu ashobora gusigura imbura bakoresheje amafaranga y'igihugu bakagenda bagashika mbere bakanajya mu nama, muga umuntu umwe atariwe yabatumye ko atane intumbero n'imwe abafise ko akaba ari wababuza kucanga urwegeranye. Bari bagiriye rero bafise iyo ngingo kuko bari bazi neza ko abo batavuga rumwe nabo abo bise ayandi mazina atariyo badategeza kubasangayo. Rero bagiye nk'ukwikurayo kugira ngo ntirubaveko, kuko ntiwavuga uwaguhunze muhuriye ahantu ku mana kanaka ngo uce umuhunga kandi yaraguhunze. Icyo ni ibintu bitumvikana, ni ibintu atane uko babisigura. Ntiyaje ko kwitwarira, nta bigwanisho yaje afise, yaje kumbure kumviriza uko bihava bikurikirana, uko bihava bigenda mu gihugu ciwe. Yerekana ko mbere igihugu ciwe agikunda kurusha natwe kikibamwe, ariko ubwo bushikiranganje bwo bwabanye ko bidakwiye. Ariko bwari bwagiye ariyo ntumbero bufise, kuko bwari buzi neza ko nabo bandi batavuga rumwe nabo baza kuba basanga kugira bumve kugiranye bashobora gutanga ingene ruvuga nyene rwerekeye nimba nabo babikoze kaje k'iwabo. Ubwo bushikiranganje bufise bukomoka fise leta bwagiye bukomokamo, bufise abarungitsi bakoresheje amafaranga y'igihugu. Turafise perezida wa Repubulika ariwe Sebarundi Vincent Ndashimiye, mbega ko yabatumye, icyo abatumye ntibagikore. Kuko nimba atarafisemo uruhara wabahe babazwa gute ku bijyanye n'icyo kibazo? Bakoresheje amafaranga y'igihugu, bakoresha imitahe ya benegihugu, kumbure bagiye kwigira hamwe ingene igihugu cyacu cyokira cyangwa ingene twakwisununura mu by'ubutunzi n'ibindi cyangwa mu by'iterambere mu by'agateka kazi na muntu, mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko bakavaye icyo bagiye gukora atari cyo bakoze kandi bakoresheje amafaranga y'igihugu.
Hassan ati leta yari ikwiye kwikosora ahadatumbereye mu bisata bitandukanye, na cyane cyane ibyo kubahiriza agateka kazi na muntu aho kuguma igira inyifato idashimishije.
Warungitse wewe yabyifashemo gute? Rero aho niho cyagaruka bya bindi ati nta mukuru na muto yakihari mu gihugu cy'u Burundi uri mu ntwara wese afite ijambo kuko wishe umuntu ari degenda ugize icyo akora cyose kuri mugenzi cyangwa ku gihugu ari degenda kuko ugiye kumviriza Perezida wa Repubulika yagutumye ugashikayo ukavayo udashikirije cyangwa acacukuyeyo mu byo wagutumye tegerezwa kubibaza rero barumvise n'ababazi ikibazo cyarije kuri kibazo nicyo banga ni uko bahuriyeyo nabo bise y'amazina The Criminals n'abandi ahubwo harageze umwanya wo kwicara nabo bagashyira icyumviro cyabo kumbure ba bandi b'aba criminals bari bagiriza nabo boshyikiye mu buhanzi ariko ibyo byose sibyo byatumye iyo ngingo ifatwa yo gusohoka hatagira icyo bavuga ahubwo ntacyo bari bafite bavuga kuko byose babona ko ari ibimaramari icyo bafite bashyikiriza bagize nanone umwanya urabonetse kuko twacudura ko tuzita tubasanga aho reka dusohoke icyo nkugaruka niko nabibona ariko nuhanura leta ibyo ivuga ko ibyo twari gujya neza mbega leta yari yabarungitse bagiye kugirana hajya mu byo bavuga n'ibyo bakora baze bariyumvira mbere abafashe ingingo muri EAC abari bashyira urubanza rwa Nkurunziza yavuze ngo u Burundi n'u Burundi burigenga none muri EAC nawe uko ari wayitwara akaba ari batwara ibindi bihugu mbega aho ayitwara yisunze iki akoresha ikintu akoresha amategeko arimvuga zimwe zimwe bakwiye kuza bararaba bakareka kujya baravugana ibimaramare bagakora nyine ibyo bategezwa gukora bakubahuka bakavuga bakaraba aho bononye bakahindura bagasubiza igihugu ku murongo niho ryacira mbere twizeye mu by'ubutunzi cya kivuga yari afite ku itariki imwe y'ukwindwi tucyuko tuduze ubutunzi kandi tuduze kwisunura mu by'iterambere n'ibindi niho kizoshyika ku ntumbero agace kakazira muntu gakingiwe n'ibindi byinshi bizogenda neza
Laos ari mu Burundi ati izo ntumwa za leta zasohotse kubera atansiguro zari zishyushye ku iyo nyango ajya agateka akazina muntu mu Burundi ribandanya
ntanguye gutera ivyatsi imyifato n'ingendo y'abagize igihugu cyacu cy'u Burundi indongozi zitwara igihugu uyu munsi ibyo ndabivuze ko uravye imyifato y'iyo nama ukuntu intumwa za leta y'u Burundi zari gusigura by'ukuri impamvu agateka kazina muntu mu gihugu cyacu cy'u Burundi katubahirijwe bagatanga impamvu hari impfubyi n'abafakazi hari abanyuruzwa bakabwirenge bari gutanga isiguro bati aba bantu banyuruzwa ni kumva izinizi n'izinizi mugabo bahisemo kuva mu iyo nama ariko nkugwaruka nasaba yuko amahanga yobona yuko by'ukuri abarundi isinzi batarira busema intwaro y'umugabo Fende Destede iriho kugira iboretse igufa uyucanke uriya yangaze urucanke uriya kandi afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu ciwe ugacubona ko nyamicubero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama araja mu ngendo z'icyanke ziriya yarigeze kugira ikiganiro ku binyamakuru byo hanze aremeze yuko agateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi cyane nibaza none kuki izo ntumwa za leta zoba zararetse gusigura nk'uko umukuru w'igihugu yasiguye ko agateka kazina muntu kubahirijwe mu Burundi izo ntumwa zari gutanga icyegeranyo ukuntu agateka kazina muntu kifashe zoba zatinye iki hari umunyapolitiki umwe yavuze ati aho n'ukuhaga imibango kuko abarundi turaciye ubwenge kuko yaba imyifato yaba cyangwa bariya guhohotera agateka kazina muntu ngo nikubera mutasanga ivyiyumvira vya politike urumva ibintu biteye isoni n'akamaro amazi
Leonce ati leta yari ikwiye kwikubita agashi ikubahiriza agateka kazina muntu aho kuguma babesha ko kadahonyangwa
rero nkashimira ukuntu iyo nama yabandanije ikiga z'ukuri ikabona ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi ihohotera ry'agateka kazina muntu kuboreza igufa uyucankuriya byibonekeza ku rugero tutari twiteze aho tumaze kuba tuboronse umuyobozi mushya amaze imyaka itatu atwara igihugu cy'u Burundi twari twizeye ko mu myaka hafi cumi n'ingahe twari tumaze twari twizeye ko bigiye guhinduka ariko ahubwo byariyongereye kuko baraze ubwicanyi bwabaye kuva umukuru w'igihugu neva arahiriye gutwara igihugu cy'u Burundi kwaca uraba ubwicanyi bwabaye kuva umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko ayobora u Burundi usanga utampindukiye hari byo kure hopes yibonekeje gusambura imigambi cyangiriya numva n'ibintu bitumvikana rero umukuru w'igihugu naririmba amahoro naririmbe agateka zina muntu ashire mu ngiro kumbure iby'abanyagihugu bipfuza baripfuza amahoro n'umutekano baripfuza kwishyira bakizana baripfuza kuja mu mugambi bashaka bagakorera iby'igihugu bakubahiriza amategeko y'igihugu mwituze ntange ariko ubu uyu musiko biri rero nkugwaruka bibuke yuko ngo amase ya kera hagiho mu rutaro hari gihe bitazoborohera
Karim ari mu Burundi ati leta yerekanye umutima wo kutihanganira abavuga igitifuza mu kurondera ibyitwazo
frage nyifato intumwa z'u Burundi zifashe imbere y'akajya kanama kajejwe iby'agateka kazina muntu kaoni avugishije hari ya geneze n'ingendo mbi cyane baratosekaje izina ry'u Burundi ibyo nubigereranya nk'abana abana barakunda gukina bagakina ngo ubute bakanyegerana ibintu nyine byo kuyayata rero byose nibaza yuko abategetsi b'u Burundi bo barabantu baba barize tubahe icyubahiro nk'icyo twama tubabonako mu mitwe yabo byose nubi nyine baba bameze kubona urukororo rw'abantu abantu ngira ngo bashika 15 barenga mbere kubona barafashe amatike y'indege amahoteli bakoze bashikiyemo n'umwanya bataye bataye imirimo yabo bagaca bagenda hariya hanyuma bagaca bava mu nama kubera umuntu umwe yinjiye arume miyongere bamwagiriza ngo ubone umwicanyi mbe bo bari bagiwe yuko bagiye mu biganiro bakicarana n'abantu kandi bo bari bafite n'inkoho barasa ibiki n'ibiki bagereza ubwicanyi bwinshi bwagiye buraba hirya no hino mugaba kemera bakicarana kugira ngo baganire ibiganiro nketswe ibintu bo nyine basa kwivugira nta muntu n'umwe bo kwagiriza bati reka se minazwe warume niyongere we wishe nakana naka none muri ibyo bintu rero twaragucirira urubanza none mbe izo manza bo babaciriye ninde yari yazemeje rero mu Kirundi baravuga bati ulimi kumwe ruka mwisi uvyo ndari gira baza guhurana n'indi sentare kofata yuko atawe yegamiye mu by'u Burundi ngo bacire urubanda ivugite bwa rumenye yongere wagirizwa ntasike ni nazo wagirizwa cyangwa ni n'ubundi yagirizwa kwandu kuvunika none ni kiringo bayamirije bagiriza societe civile barabona ko urubanza barutsinzwemo
Karim avuga ko bibabaje kubona ubutunzi bw'igihugu bwononwa mu bintu ataco bifasha igihugu
yaje nagomba gusaba nzema abarundi tugendere ijiba twatwari zaba diplome twadufise kuko birababaje n'umushikiranganje banyanga imbona yiriko aravugira ku maradiyo abarundi bamuze ikintu byinshi ubwenge kujya siveste nyandwi ndetse n'abandi ba email ndetse n'abandi benshi bari bagiye muri bijya bintu kubona abantu bize imiryango yabo iziyuka abantu babahanuzwa jambo hagize nk'ikintu kiba aribo boza kwitura kugira ngo batunganirize agaca bifata nka kurya umenganizo yaziki zikivutse jewe hari ibintu byinshi mu Burundi bibabaje none je ndibuka ikintu kimwe bigeze gusiba mu biganiro kiyarusha bavuga ngo none ngo Burundi ngo buri mu kigandaro ngo bwarabuze ngo umukuru w'igihugu ngo naremere ikiroro ngo barabuze imihungu ya ngo ni fandasi ngo gwagasorewe ngo none ngo bimwicukiye ngo bari mu kigandaro ngo ntashobora kwitaba ibiganiro ibiganiro byari byatumwe ko n'amakungu uburyo bwari bwaratanzwe abantu barasiba ariko ejo bundi cya kamara amaza umukuru w'igihugu yarafashe indege aragenda mu nama kandi asize abarundi bariko baribuka nyakwigendera Petero Nkurunziza yirwa aravuga ngo ni sogokuru yirwa aravuga ngo ni imboneza y'amaho ngo bamwitiye mu nyenyeri ya Afurika ibiki ibintu byinshi none ko wewe yubahutse kurira indege mbeko mbere muri kirya kiringo tutigeze tubona aho yigeze agaragara ariko aravugwa ijambo rijanye na birya bikorwa byo kwibuka Nkurunziza nicyo gituma rero nagomba kuvuga yuko ubu mu Burundi turacyari kure cyane baravuga mu by'ubutunzi ngo gihugu tukikukiye ngo mu by'ubutunzi none yego ubutunzi buherera ngaho none nkayo bafaranga bumva yagiye amamiliyari yagiye kwabo bantu none bumva ko ari uruhombo mu Burundi mugabe bintu byose yakase amavuga ngo Burundi burakenye ngo niturinire hamwe dusonzere hamwe none nkabo bantu bumva basonzeye hamwe kugira ngo bace bagenda nibyo bari bagiyemo bavemo kwari gutembera gusa.
Jado ari muri Canada ati ibyo intumwa za leta zagize byerekana ishusho nyayo ya leta y'u Burundi.
Mugane mu Kirundi ngo ukigisemo yibagirwe camwirukanye izo ntumwa za leta zivumbuye mu nama zagize abandi ngo zibonye ngo bisa bicanye bigibagirwa kata myaka myinshi yaciye bitwa bicanye kandi bo byarukuri kuko n'ubu bari muri leta barabibandanye ahantu hamaze gupfa kunyuruzwa gupfungwa bira ubusa ni benshi cyane kuva kuri iyi ntwara ya neva itanguriye nakamaramaza mbona nkina nabivuga kugira ngo leta ya neva yitaramure mu nama yabonejeje hagati y'akazi n'umuntu ngo ibonyemo abantu batavuga rumwe ngo babicanye akibagirwa yuko iyo nama y'igeneve itandukanye n'aya manama bagira bishishikira neva ntasiba kuvuga ngo amahoro mu Burundi yariraye atega akazi n'umuntu kubahirijwe ikanaje adasiba kuvuga ariko agakora ibitandukanye rero yaciye bigaragaza aba yibaza yuko muri iyo nama yabonejeje agati akazi n'umuntu ngo kwishongora kujya barabishongora gitega badafite ababishuza ari gukoma amashi Geneve ntiyo bagiye gukomerwa amashi bagiye gusigura abantu bapfa bazira ubusa abantu banyuruzwa ntibamenye irengero abapfungwa bazira ubusa batanga impamvu ko nayo baritaramuye seko bwanje bariyerekanye n'abatabari babanza baciye bamenya yabijejwe gufata ingingo kugira icyo bakoze bagiye icyo bakoze kugira ngo ejo ntibazavuga ngo ntibari babizi amazi ntiyarenga inkombe.
Corne ari muri Zambia abona ko leta yaronse icyitwazo kuko atavyo yari ifise ishikiriza
ebo rwaruka twaratangaje cyane no kubona baserukiye leta bagenda bagiye gutanga icegeranyo bakaca bagaruka nta kintu na kimwe bashitseko icya mbere cyoco byerekana neza yuko hari ikintu leta n'ubundi iguma yagiriza kugira umunsi byerekana neza yuko hariho amakosa akogwa hariho ubwicanyi bukogwa kumbure n'ibyo bavuga ko ari ukuri nicyo byerekana neza yuko ibyo babarega byose yuko hari ubwicanyi ndengerabutungane kugira umunsi ari abicwa abanyuruzwa abatotezwa ari ukuri kugaragara kuko igihe cyose uba uzi yuko uhagaze mu kuri ntutinya kujya mu nama ngo usigure ukuri kwawe baca umugani mu Kirundi ngo ushaka ukuri yemera amatati kumbure n'uwo bantu nka yuko bamuhagiriza ngo ni umwicanyi kuko nabo nyine hanini turabizi yuko nabo nyine harimo abagirizwa amakosa akomeye ubwicanyi bwabaye mu myaka ishize mu myaka 2015 nka 2015 mbere gushika n'uwo munsi harimo n'abakibazwa ibyo bibazo kumbure nabo nyine ubutungane bwawe bukwiye kubaza ni uko bazi neza yuko ibyo ari bajyanye hanini harimo abari bagiye nyine kwerekana yuko bari mu kuri ibyo bavuga atari byo ngabo byose byahereye ku mugaragaro kubona abantu 12 bose bumvikana kushikije neza kandi bagiye kwitika ry'abanyagihugu byavuye mu makori y'abanyagihugu bato bato umunsi barimo ibibazo bitagira izina barimo ubukene butagira uko bungana bahenda kwitike ku makori y'abanyagihugu bagashikayo amahoteli bakurira indege ibagarukana nta kintu na kimwe bashitseko sinibaza neza n'aba batwara yuko bavyakiriye neza kuko bahari ubu buryo bwaba bwarakoreshejwe kugira abantu bagende muri izo nama kwitaba nama akagaruka nta kintu na kimwe bashitse kandi atanurimwe bakuye mu kanwa yerekana yuko harimo n'ubwo harimo bashinga harimo banije kuko ntibari gutinya umuntu umwe bari kuvuga kumbure ko bari mu kuri berekana ko bari mu kuri leta ikaba ikora neza ibikorwa byiza bari kumubeshuza karatsinda nibo bahitwa ko bari kuri ku kibuga nibo bari babona n'ibyo byose nibo bari gutanga n'ibyemezo kumbure wewe naho bavuga yuko atari mu gihugu.
Corne ati n'ubu leta ibandanya ihonyanga hagati y'akazi na muntu
kubera umunsi hari abakeshwa hari abacinyuruzwa babiri birenge hariho abuzuye mu bushobo butagira igitege kugera umunsi hariho
abantu bejejwe ntibafungurwe byose bagirizwa kandi harimo nabo utungane kubona na procure de la republique ariyo yari akaca nawe nyene yuronka umuntu akacaza nawe nyene agakurikira abandi tubona neza yuko iyo leta iraboneka neza nuko n'ubundi kiri ibyo bintu bikiriho bakenye ukuri rero igihe cyose umuntu harimo ukuri ntahabari umwe kuri twamari kumwe Nasinda nishu gituma na awosi Mbawono kuwanga na inhumashu na zibili zose zikagaruka tanu makuija wa mkangwa Kukagie kutakisi yu mwene gihugu Kumbure umwene gihugu ya razi yuko Atunye wa nabafugi ya riko Kumbure wari wagie mwavita yuko wari wagie kuite mbele Kumbure na wanyere nubaviru kufarafise imijango yawe yawiri hanze kumbure Njira ya wafatiko wari wagie wari kura mkani Tua wala chane mungu waruka Tua tangazo chane nivyo abaturonga bari ko baradukore bari yagira igicaha bakacwa bariruka barahunga we waguma mukuri kandi atakara angira nashikiriza ibyumviro byiyo arashikiriza no kuri kwiyo turasaba iruko leta yoja iratora ababishoboye ntitora ababishaka kuko mu nzego z'igihugu ababishaka ni benshi ariko ababishoboye giye kuraba ni bake cyane muri iki gihe cyo gituma dusaba yuko umukuru w'igihugu ubu yabishoboka aba bantu borishikije bagiye ko Kone yavuye mu taxi munyagihugu ariko nanya mu gihugu hashobora ko ramukorera
Nitutava mu buhumyi n'ibyoshye bizurura biragoye kurogorora umuntu ariwe yiroze yibaza ko ari wadandaje kandi ari waguzwe yibaza ko ari watwaye kandi ari watwawe yibaza ko ari wabonye kandi yabide hantwa wahigazo higwa
Igana n'indafisi jambo makado ari muri Kenya ati abaserukiye leta y'u Burundi basohose kuko ije bagira abashikirize atakuri kwarimwo
ndikumva yuko abene Burundi busanzwe buhotera abantu kandi busanzwe buhotera niyo idagatega kazina mu ama niyo mpamvu batoja mu kuko badasanzwe bubahiriza agateka kazina mu ntu wajya bajya mu nama yabyo kandi batakubahiriza kandi bagakitanga niyo mpamvu bageze uko naye handi ni bike buke yabara abandi bari kumviriza icyo agateka kazina mu ntu kababwiye hama naho akacyaza kuba hiyo kandi bagahindura ahandi bafashe decision babatagiye mu nama ikumva yuko atanije neye narateka kazi na muntu bakeneye kukoherezwa bakeneye kugumaga wanyanga kujya nyine bakawanyanga nahani nibyo mbona nibyo mbona kweri nibyo mbona biri biri kuba mu gihugu kandi nibyo mbona byabaye nyine
ondi ari mu Burundi ati leta yatinye ko ukuri kubiriko biraba mu Burundi kumenyekana
eh je mu kwaruka ikintu mbona Eta yakoze kugira isoke munama yawo ni kejwe agatera kazi na muntu muri Swiss agace basohoka nkari ko arabera inama kuri leta yaramaramaje igihugu leta yaramaramaje igihugu kubera ibintu by'agatera kazi na muntu ni ibintu bihambaye cyane leta yari kugumamwo ikaguma mu nama ikompeta abarundi bene wabo ntacyo bari ko barapfa kirekire atari ukuntu agatera kazi na muntu kugenda kubahirizwa rero leta yaragize amakosa bimwe bikomeye yari imaramaje mu makungu yarerekanye yuko iby'agatera kazi na muntu mu Burundi bikiri inyuma cyane nukuri biri inyuma cyane iby'agatera kazi na muntu nkuba Abarundi bishwe n'inzara kubera kubura igitoro ibyo byose ni ihungabana ry'agatera kazi na muntu abantu baramutse bicishije inzara kandi bari bafise uburyo bwo kwiyungunganya mu bintu byabo ibyo ni ibintu bihambaye cyane icyo gituma leta ikwiye kwicara n'abatavuga rumwe muri politiki abahunze amasosiyete sivire yahunze akorera hanze bapfukane baganire ukuntu yotaha abanyapolitiki bahunze bagaruke umutekano ukuntu agatera kazi na muntu kubahirizwa cyane ibyo mbona n'abundi bagomba bavugana n'abo bashaka gusa bitabagora
Camille ari mu Burundi ati izo ntuma za leta ibyo zagize biteza isoni igihugu
bwa mbere rero nagerageje yari ibyatsi ingendo ya leta y'u Burundi kuko niyo yayikoze kuko leta bariya yabikoze izo ntuma za leta bavuye ngaho bakagenda bagatura itike y'igihugu bakagenda bagashika ijenerali bagasohoka bagahita bajya mu bubyiniro bakongera kugaruka mu mabanga yabo bari kuza bagasubiza amahera y'igihugu bagiye basahuye agasira umubwira cya leta hanyuma bagasubiriza mu mabanga ikindi nacyo ni ibitera soni ku gihugu ni ibitera soni kumva ko uyu munsi bavuga yuko abantu bahagarara gatoya kazi na muntu arahabicanye birababaje birateye agahinda kubona bazi neza mu mitima yabo ko aribo bicanyi ba mbere nuko ta raporo bari bafite ntazo bari bafite kuko barabonye ko izo baza gutanga hari abazihinyuza bari bafite raporo zitari zo kuko nta raporo z'uko bari baranyuje abantu bakica abantu kuva uyu munsi mu myaka 18 bamaze bica uwo bashatse tuvuga rumwe bamwe cyane n'iby'amoko byose bakavanga ntacyo batinya ubuzima bw'umuntu babubona nk'uko umenga n'ibisanzwe baramenyereje amagorwa abarundi ntahumvirize radiyo badashaka ntabajya mu migambwe badashaka ibintu birateye isoni mu Burundi rero koko nimba perezida ibi nabibona kandi ko atari yabibatumye akaba ndiko kandi ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Segaba ari hejuru y'amategeko nawe nafatira ingingo bano bantu abakure mu buryo yongera abahane kuko bakoze ibikerasoni ku gihugu cy'u Burundi aho bamanuye idarapo y'igihugu hama baraheza barasohoka ibikerasoni ni uko naho baba bari kuba mwagereza kwa umwicanyi uwo mwanya baravuga bati reka dusiyeje hama bagashyikiriza raporo zabo hama bakaraba ko abarasa bari ngaho icyo banse yuko raporo z'ibinyoma bafise zizagohinyuzwa na raporo nzima z'ibyo bakoze bakwikebuka bakamenya yuko ibica bugacana ayandi ibyo bariko barakora bazobitukwa n'abana babyaye bongere babitukwe n'igihugu cyose kuko barambuye iteka igihugu.
Mateo ari muri Sudani ati mu Burundi agatera akazina muntu kabandanya gahonyangwa hanyuma leta igaheza ikanka no kumviriza ibyo yifasha gutuza ayo mabi
kubona intumwa za leta zatumye muri iyo nama yawe ntihama zigaca zisohoka ngo ni kubera sosiyete sivili zitanga ko batunga urutoki mu jisho kubera ibintu nk'ibi kubera amanyanga bakora cyangwa ibyo bakora bitari byo barabizi niyo mpamvu bashaba adashobora kumvikana ngo bahunze kuko hari icyari bagira ariko ibintu byose bishyirira mu kuyaga mu gihe mwicaye umuntu wese akavuga ikibazo cy'ibi bintu bicira aha kare gatse gukorera umuti cyoca ariko mu gihe umwe cyeya ibi bintu ndumva mu gihugu n'ikibazo no mu Rwanda bigaruka ko biraba gituri mu mahanga umuntu agataha mu gihugu cy'u Burundi ukamenya ngiye mu buhungiro kandi ari mu gihugu iwawe icyo umuntu yifuje gukora si cyo akora kuko nta mwidegenzi abona kabisa ugasanga igihugu cyacu twaracyanse kabisa ku bivanye n'indongozi mbi nukuri bati agahinda igihugu cyo gusengera kandi cyane kuko igihugu cy'u Burundi kibandanyije gitwarwa nk'uko mu myaka iri imbere ndabona ntibaca kiri mu buzima bubicare rwose aho abagore badandazwa icyabona kabisa bakadandazwa ngo bagiye gukora mu mahanga ibintu kabisa byose natari kabisa igihugu ntabwo ndiyumvira kabisa bikansika ari ibintu cyangwa bigoye.
Duherahereze kuri Hervé ari mu Burundi ati leta yagiye atasifise ibyo gukora ivyabaye navyo byabaye byo kwikurayo.
Ngiye ngwaruka navuga nti icya mbere harimwo kuba bafise icyo biyotsa. Hari icyo biyotsa bafise bakashaka ko kivugirwa hejuru. Ubwa kabiri harimwo kutiyemera. Kutiyemera bo barabona ko nibavuga iby'iwabo aba barongoye amashyirahamwe adahamye inyungu za politiki nabo bakavuga barabona ko atajyamba baba bafise barabona ko ibintu bitagenda neza biri mu Burundi bakabivuga bakamenera indako y'ukumu izo ntumwa za leta nazo zikabura ingene zizirekura gusohoka rero kwabaye ukubura ingene bifata kwabaye kubura icyo bazakwisiguza biboneka ko bemeye ko itagenda neza ari byinshi kandi insiguro zabyo akaba afite bavuga bati hagiye ugiye atavuze abavuze hajya icyo bavuze ni kinini kandi kirakomeye kandi abari muri iyo nama sintekeranye n'abantu baciye ubwenge n'abantu baba bazi kugendereza ibibaye byose bakabigira ko umwikwera leta rero yarerekanye ko itagenda neza byo byuzuye ndetse kidashaka ko bivugwa ariko nkavuga nti mu gihe tugezemo ntibiba tukwiye kwitwara uko kuko twaranyeye kwinjira muri demokarasi iyi demokarasi nayo ijyana n'intwari ibereye nayo
ijana no kubahiriza agateka kazi muntu ijana no kwerekana kitagenda neza iyo tuvuze naho habari kumva yuko katora leta leta rero icyanga kikosogwa navuga nti nta turiko turaja igihugu cy'Uburundi nta terambere igihugu cy'Uburundi umutekano ukwiye bizagorana kuboneka
harabaci babiwaci minyegeza nakumbolela abantu barahiga nabo batagenda kesera nakumwe kubikoko kimwe cyose kiri kwegera iswari baduhaye nirikira tukwegera twavuye mu bikoko bikoko bidahanurana ngo twavuye mu bikoko bikoko bitagira inama bitaziko inama itumva ingimba bikaguma bigwana uzi kuvuka kunga ho kuvuga urakuga inyigisho z'abakuru gihe abana barakura
mwakoze mwese mwateze amatwi ikiganiro ndashije ijambo cyari cyerekeye ibyabereye mu nama ya ONU zigeje wateye akazi na muntu i Geneve mu Swiss ari intumwa za leta zanse kuguma muri iyo nama zigashima gusohoka ugwaruka babineguye babona ko insiguro yatanzwe n'izo ntumwa za leta idafashe bagahanura leta kwitaho kubahiriza agateka akazi na muntu no kwihanganira abavuga ibyidashaka twifurije kururanirwa mwese mwakurikiye ikiganiro naho kuwa gatatuza
cari ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.